Yagamukenyezi ni kiganiro kituyagira ku bijanye n'ubuzima bw'umukenyezi n'umwigeme mu buzima bwabo bwa minsi yose. Yagamukenyezi ni kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe ifatikanije na Television Renaissance.
Yagamukenyezi
ndabaramukije mwese muri ko muradukurikira kaze mu kiganiro ya gamukenyezi cyunanirwa Radio Inzamba na Television Renaissance. Kino kiganiro cyo kuwa 29 kwezi kw'icenda umwaka wa 2020 mugishikirizwa na jewe nyene Josine Kaze umenyesha makuru wa Radio Inzamba afatikanije na Olivia Gakima umenyesha makuru wa Television Renaissance. Ndakuramukije Olivia.
Amahoro neza Josine, ngire ko mbwira bariko baratwumviriza kuno munsi twashimye kubayagira kubijanye n'uruhara rw'umukenyezi mu iterambere ryahabaye no mu gihugu camwibarutse. Turaza kurabira kandi hamwe intambamye umukenyezi mu bijanye no intambamye umukenyezi agira mu bijanye no kwiteza imbere. Mbere bikunze turabe nico kokorwa kugira umukenyezi ashigikirwe.
Yaba kuri ivyo z'uruhara rw'umukenyezi mu iterambere yaba intambamye nico kokorwa kugira izo ntambamye ziveho. Tuza kubyagirwa n'abatumire babiri ba kino kiganiro, umwe akaba ari umushakashatsi mu bijanye n'iterambere ridakumira Dr. Pascal Niyonkuru hamwe n'umukenyezi Juliette Nijimbere arongoye ishirahamwe.
Mu muhinga bw'ivyuma naho turi kumwe na Jospin Nduwimana. Tudatevye twumvirize kano karirimbo hama tuje ku kiganiro cacu nyezina. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye abwiye abakenyezi bo mu nzego bari bahuye ko bo baba baribagira ibijanye no kungana k'umugabo n'umugore. Ati nta vyigeze biba kandi nta bizopfa bibaye mu Burundi. Iyo mvugo abatari bake barayineguye. Umuntu afatiye aho yo kwibaza ati mbega abakenyezi ntaco bashoboye gushika ko ni kwama bateze amaso abagabo iby'abagabo barangura abakenyezi ntavyo borangura.
Ivyo bibazo n'ibindi mwebwe mutwumviriza mushobora kuba muri ko muri bibaza turaza kubigaruka ko uko tugenda turayaga muri kino kiganiro cacu. Nkuko twari twabivuze mu ntango turabire hamwe ibijanye n'iterambere ry'umukenyezi mu gihugu, mbega ijambo iterambere risigurike.
Ico kibazo byo bavyiza tukibajije Dr. Pascal Niyonkuru asanzwe ari n'umushakashatsi mu bijanye n'iterambere ridakumira akaza kutubwira ku iterambere rifatiye na cane cane ku mukenyezi.
Ijambo iterambere ryonyene rirafise uko risigurwa kandi umuntu ashobora kuribona mu ngero zibiri. Iterambere ushobora kurivuga mu ngero pragmatic, no kuvuga ibikorwa bikorwa muri iryo terambere ngene bikorwa, canke ukabona iterambere urirabiye muri vision humaniste. Muri antonge sinzi ko nza kubona ijambo sigura mu Kirundi. Rero kubona iterambere muri pragmatism urabona neza yuko ingorane nyamukuru ziterambere zidashobora gukorwa hatarimo umupfasoni canke umwigeme. Nta n'umwe ayobewe ko kurwanya inzara bidashobora gushoboka mu gihe umupfasoni atarimo. Kandi tuzi neza cyane cyane mu bihugu by'iwacu biri mu nzira y'iterambere ko ari umupfasoni arima yimbura kandi akonsa abana kugira ngo atunge umuryango. Nta n'uwo kwibagiza ingene kwiga gusoma no kwandika byose biva ku mubyeyi, kuko umupfasoni niwe mwigisha wa mbere burya. Kandi rero ubwo bumenyi haba abana biwe ategerezwa kuba nawe nyene buva muri we yaburonze. Rero iyo approach pragmatic y'iterambere isaba ko amaboko yose y'abantu bagize igihugu aja hamwe cyane cyane ay'umupfasoni. Iyo ndiko ndavuga ni approach humaniste navyo byerekeye iterambere ndabikura cyane cyane mu nsiguro zitangwa n'abahinga mu iterambere. Ariko jewe ndakunda cyane gukoresha insiguro y'ijambo iterambere ryatanzwe n'umuhisi Perezida Nyerere. Niwe yavuze ati burya iterambere mbere ni iterambere ry'umuntu rimuganisha kwidegembya gukora ibintu byose arekuriwe ariko kandi bimuganisha no ku mibereho myiza rero ijambo iterambere rero canke ufashe yaba approche humaniste canke approche pragmatique umupfasoni afise uruharantangire mu iterambere
mbega Jose kugawe uvyibaza kwikiwewe nk'umukenyezi w'umurundi kazi ubona umukenyezi yara kwicyo kibanza nyene nawe akaja hamwe nabandi mu bajeje guteza imbere igihugu mu bari bafite ico baterera mu guteza imbere igihugu
igome nkuko ubimbajije umukenyezi arakenewe cyane hari ikintu yavuze ati tuvuge nko gusoma no kwandika niki umwana iki usanga umuvyeyi ariwe azubwa mbere mu kubimufashamwo urumva umukenyezi arakenewe cyane mu iterambere igihugu cyane cyane mugabe umuntu ahereye mu iterambere ryo mu rugo ry'umuryango hama iterambere aho abaye iyo bikozwe na benshi batandukanye bigatuma haba ni iterambere ku igihugu cyose. Dutere imbere gato rero Olivia tubaze umukenyezi Juliet nje imbere arongo yishira hamwe kirukize yitaho iterambere ry'abakenyezi n'abigeme ico yibaza ku ruhara rw'umukenyezi mu muryango no ku gihugu.
Umukenyezi afite uruhara rukomeye cyane mu mibano no mu iterambere ry'igihugu ciwe kuko umukenyezi nk'uko babivuga mu kirundi ni kirumara ni wae avyara akarera agakuza agashingira hanyuma akabungabunga itunga ry'umuryango. Umukenyezi rero uruhara rwiwe ni runini kuko kuva kera na rindi umukenyezi niwe yabungabunga urugo kenshi na kenshi mbere bakunze kumwita inkingi y'urugo. Inkingi y'urugo bivuga yuko abana umushingantahe wiwe baheza bakamwisegura niwe ahumuriza niwe iyo bigenze nabi mu muryango aheza agahituze abo muri uwo muryango bose. Uruhare rwiwe rero ni runini cyane. Navuga nti umukenyezi uwo mu Burundi no mushira mu migwi ibiri hariho umukenyezi yize amashuri hariho n'umukenyezi ataronse amahirwe yo kuja mu ishuri kandi benshi abakenyezi nkawo nibo benshi bagize igihugu cacu. Bene abo rero usanga mu bikorwa byabo bihagaze cyane cyane mu kwibwira imizi, mu gutunga umuryango, kuja kurondera uko bukeye, uko bwije, kurondera ibyo tunga umuryango, hari abidandariza utuntu duke duke mugabo ugasanga turatunze imiryango, hariho abagira imyuga y'ukujisha ugasanga ibyo byose biratunga umuryango. Umukenyezi rero hari hose yamarondera uburyo bwo guteza imbere umuryango wiwe. Yateje imbere umuryango wiwe rero abateje imbere igihugu cyose kuko murazi neza yuko ibintu byose biva hasi. Iyo umwana yarayatariye ntashobora kuja ku ishuri, iyo umwana yabuze uniforme yo kwambara baramwirukana mu ishuri. Kenshi na kenshi rero ibyo byose usanga ababikora abari hagati na hagati muri ibyo bikorwa by'umuryango ni umukenyezi.
Naho uruhara rw'umukenyezi ari runini ni nkaho rutibonekeza cyane habaye kubera intambamyi zitandukanye ahura nazo. Twumva ico Dr. Pascal Niyonkuru afibaza ko
nukuri ndakunda cyane kugaruka ku ntambamyi cyane cyane bafise abapfasoni bafise mu byerekeye iterambere ryerekeye ubutunzi n'imibano ko biravyama bijambo. Izo ntambamyi cyane cyane zirayego ziratandukanye kuva ku bihugu canke amasosiyete ariko byose bihurira hamwe. Iyo ndiko ndavuga rero intambamyi ndazishira mu mibita. Umugwi wa mbere mvuga nti intambamyi ya mbere ni kutaronka uburyo ari byo bita accès aux ressources. Iyo ndiko ndavuga rero ubwo buryo simvuga cyane canke gusa simvuga gusa les ressources monétaires canke financières mba ndiko ndavuga les ressources humaines mba mvuga inyigisho ubumenyi canke se kugira amaformation yabo bapfasoni nkavuga yego nivyo les ressources financières arizo amadeni canke kwiziganiriza kugira ngo baje mu isoko mba ndiko ndavuga les ressources sociales mvuga bamwe bita mu gifaransa ba mentors mu cyongereza canke les réseaux sociaux. Iyo ndiko ndavuga les ressources physiques mba mvuga ya matongo murazi ko mu gihugu cyacu mu bihugu byacu itongo ari ryo n'ukuri mutaye ukomeye cyane umugwi wa kabiri w'ingorane z'abakenyezi mu kuja mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano ndarishira mu nzego zitubahiriza canke zidakingira bikwiye umukenyezi kugira ngo aje ku isoko ry'umurimo aha mbandiko ndavuga ingene amasoko atunganijwe atorohereza umupfasoni ngo aje ku masoko y'umurimo nkavuga itunganywa ryo kubakana mu miryango nkavuga gutorana mu miryango nkavuga le système éducatif muri rusangi ito rohereza cyane umukobwa cyangwa umwigeme kugira ngo arahubwe ubumenyi buhagije bwo kujya ku isoko ry'umurimo icanye muri cyo gatatu kandi gikomeye ni ya migenzo yacu ari jo nita le roi social dire informel yahamvuga le tabou aho bavuga ko umupfasoni adashobora kuja gukora akakazi kanaka adashobora kuja mu mirimo iyi rero izo ntambamizi itatu nizo n'ukuri novuga zitorohereza umupfasoni mu gufasha mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano
nkuko Dr. Pascal aheje kubivuga n'umukenyezi Juliette Njimbere asa n'umwunganira twamusubiyemo mu Kirundi kubera ijwi ryiwe tutashoboye kuriroha mu rurimi rw'Ikirundi muradutonga kuko ivyuma ntibisezerana reka tumutege yombi
les défis sont nombreux mais ici je parlerai de quelques-uns
Intambamye ni nyinshi ariko hano ndavuga ku izimwe zimwe intambamye ya mbere no vuga na mareta yagiye arakurikirana atahaye kibanza kibereye umukenyezi ikibanza umukenyezi yarakwiriye ntacu yigeze aronka kandi ivyo vyatumye umukenyezi atiteza imbere abakenyezi babiri mizi nibo benshi mu Burundi wacu ariko ntihigeze himvigwa ingene gisata cy'ubimi n'ubworozi icotezwe imbere mu buryo ububereye iyo bijya gukoga uko yari gufasha umukenyezi gukora uburimi bwa kijambere agaheza agateza imbere umuryango wiwe twumva hirya no hino ngo hari inzara kandi umukenyezi adasiba mu murima ikibi rero uhura yamarushe ugasanga kugera aheze guteragira n'ingorane zidasanzwe ibyo byose n'intambamye umukenyezi ahura nazo kandi ntibiba byoroshe namba cangaruka hahandi rero mvuga ko amareta yagiye arakwikirana atakintu kinini yafashije umukenyezi ngo washobore kwiteza imbere ari byo bica bituma yaminyoma
edukuba la femme reste toujours en arrière
nkuko rero ahejeje kuvuga Olivia Chesinzi ko hari cyo umva wo kunganira ku byo umukenyezi Juliette yareje kubivuga
ibibazo by'abakenyezi afite biragoye turakeneye kandi turakeneye cyane n'abagabo babyiteho babikurikirane bumve ko umukenyezi yarakwikibanza ciwe abagifise urabona nyene nkuko abivuze bumva ngo hama inzara ariko umukenyezi adasiba mu murima kuva mu gitondo nkuko Juliette nije imbere abivuze nyene umukenyezi ntasiba gukora ibyo bikorwa byose byari bigomba gufasha mu iterambere ry'umuryango mu kibano bikazobona no guteza imbere igihugu ariko ibikorwa byiwe nyine babifata minenegwe kandi byari bikozwe ari ibintu byiza bishemeye none ejo abakenyezi n'ukuri turago
je mbonomenga hariho ukuntu nkuko waruvuze ibikorwa byiwe ntibihabwa agaciro usanga imisi yose umenga arafise umuntu sinzi amukandamiza nkuko tubimenyereye mu ndero y'Ikirundi canke ku mukenyezi yama imisi yose ari munsi mugabo gasanga afisi uruhara runini cyane mu iterambere ry'urugo cyane cyane kuko nkuko ntuzi yabivuze usanga ariwe ari muri uwo murima ugasanga umunsi wose ariko araraba abana araja gucinki araja guteka aragira iki ugasanga umugabo ubwiwe nta kintu kinini ariko aramufasha
niwe murima ngo sabita birahe
ama mugabo urumva ibintu byose iyo bigiye neza ukacubona menga
byose kushaka n'umukenyezi nawe yarafite mu gikorwa kinini y'ubuhararuhini mu kubishikana imbere ibyo bikorwa byose none kubwa Dr. Pascal Niyonkuru nawe bumwe mu buryo bwo gukuraho izo ntambamye zose ni guhindura ingendo ikindi naco abagabo ngo barakwiye kumva ko bakeneye guterera agacumu k'ubumwe ku nyungu ya bose
katumwumviriza
bwo bwo nyene bifose atake izo ntambamye nyene kugira ngo zive mu nzira nukuvuga cyane cyane umuntu agahera kuri izo nzego zitunganya ibisata navuze bituma umupfasoni n'umwigeme baja mu isoko ry'umurimo ica kabiri ni ukwigisha isosiyete ingene imeze cyane cyane ukayigisha uhereye kuko murambona abapfasoni kenshi n'abigeme henshi bashima kugira amasosiyasi amahuriro yabo kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane ariko burya turazi yuko aho biva ni mu bagabo nibo bategezwa nabo nyene kuyoboka iyo ntumbero gufata ibintu mu minwe bakumva ko umupfasoni afise icamaze mu muryango no kugihugu rero kudashiramwo abagabo nibaza ko ari ukwihenda cyane kuko nabibonye mu gihugu kimwe kibanye aho bagize politiki yo kugira amakoperative usanga amakoperative avanze abagore n'abagabo ari yatera imbere cyane ariyo wa mugabo yumva akamaro k'umukenyezi no kuvuga yuko biva mu kazi bikaje no mu miryango bigaca rero bituma wa mupfasoni agira uruhara rukomeye cyane mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano.
Ikindi ijo ryeta djibere avuga ko hakenewe imigambi mishasha kandi rashe abakenyezi bagategwa intege kugira nabo bave mu byo kwisuzugura.
Je reviens toujours à ces gouvernements qui se sont succédés au Burundi et qui n'ont jamais donné la place dont la femme a besoin.
Ngumangaruka kuri ayo mareta yagiye asimburana ariko ntiyagire nimwe iha ikibanza kibereye umukenyezi none ubuhoko bwiki hakwiye imigambi biziha agaciro umukenyezi kugira yumve ko nawe afise ico atera mu iterambere ry'igihugu hako yama arindiriye ko bikorwa n'abandi yumve ko atawo yimiriwe mu bisata byose biye ubuzima bw'igihugu abagore bakaroswa ubuzi bakaroswa amabanga mu gihe babishoboye cyo kimwe nk'abagabo turakeneye bashikiranganje b'abakenyezi abayobozi b'abakenyezi turakeneye abakenyezi mu bisata byose kandi bakanazezwa amabanga ntitwamye tubona ko abakenyezi bashoboye iby'imibano gusa haba mu bisaba ubwenge canke ingufu ntaho umukenyezi yari akwiye kwimirirwa.
Elles ont la force, elles ont la capacité, que ce soit les capacités intellectuelles ou même physiques.
Dusa n'abariko baragaruka aho twahereye kubijanye n'imvugo y'umukenyezi w'umukuru w'igihugu Juliette nije imbere avuga ko yabaye imvugo icintege abakenyezi.
Alors, je peux donner un exemple, c'est celui de l'épouse du président actuel au Burundi.
Hano ndashobora gutanga akarorero k'umukenyezi w'umukuru w'igihugu aho yavuga ati ntaho bizopfa byarabaye mu Burundi aho abagore bazungana n'abagabo narumiwe nararengewe maze kumva ayo majambo yashikije kuko n'amajambo atesha agaciro umukenyezi n'amajambo amwaka agateka akwiriye hama rero mu gihe bivuzwe n'umukenyezi w'umukuru w'igihugu hoho n'ibindi bindi niwe yari akwiriye gutera intege abandi bakenyezi niwe yari akwiriye kubumvisha ko bashoboye gushika ku bikomeye cyo kimwe nk'abagabo akarore yatanze ntikabereye ku muntu ari mu kibanza nka kirya ngo umukenyezi adashoboye kugura icupa ry'amazi ngo acahe umugabo wiwe ngo amwugurure kuganje nta kintu yayaze mu kuvuga uko kuko abakenyezi bakora nk'iby'abagabo bakora n'injonjo hari abirigwa mu mirima hari abirigwa kubaka hari abigisha abacamanza abakorera mu gisata cy'ubutunzi mu buvuzi n'ahandi n'ahandi ikindi tutokwiyabagiza nuko abakenyezi aribo benshi ugereranyije n'abagabo kuko bangana n'ibice 62%. Iyo nayo mpamvu bakwiye guhabwa ikibanza gikomeye ntihabe ukubaca intege nkuko umukenyezi umukuru w'igihugu yabikoze.
Il faut que cette place là, la place de la femme, soit revendiquée plutôt que de dire, de décourager comme l'a fait la première dame.
Tukiraho nyene n'umushakashatsi Pascal Niyonkuru avuga ko imvugo nk'iyo iza isubiza inyuma intambwe iterambere abakenyezi b'abarundikazi bageze ko.
Nibaza ko kamuciyemo cyane kuko nikaba kataramuciyemo ibyo yabaje kuba ari kutamenya uburemere bw'ibyo yavuze n'ingaruka mbi zishobora kugira muri uru rugamba rwo gutuma umupfasoni nawe agira ijambo mu gihugu no mu iterambere. Rero nk'uko narimeje kuvuga rero n'uguhimiriza ahubwo ego nivyo abapfasoni bwa mbere kuko nibo bategerezwa kuja imbere ariko n'abagabo umuntu akabahimiriza kugira ngo bumve ubwo ruhara rw'umupfasoni mu iterambere ry'umuryango n'igihugu.
Sinzi icyo wewe ubivuga ko je buganje mbonomenga nk'uko Dr. Pascal yavuze ati ngira karamuciye no kuri uravye ivyo umukenyezi w'uyu munsi arangura uravye mu ishure abana b'abakobwa barababambere uravye umuntu uje ya mugufi
cyane ni amashure mbo wa mbere
pe eh rompere
n'aho bimeye
urumva rero ba uravye ivyo vyose ukaraba mu kazi sikuvuga ko abagabo ari bo ba imisi yose baronka amanota meza mu kazi hariyo ibintu byo kubaka uyu munsi byarahindutse urumva je nibaze yuko hakwiye yuko abantu duhindura ivyiyumviro tukamenya igihe tugezemwo hariho ibintu hariho imvugo yari kwiriye ngira mu myaka 20 iheze ariko cyane 30 sinzi ariko ubunye kuko mbere abakobwa ntibaronka amahigwe yo kuja no mu mashuri urumva ego aho byari bitanguye kumera neza mugabo mbere yaho hoho wasanga n'umukobwa cyitwa yuko adategerezwa kuja mu ishuri uja mu ishuri ari umuhungu ari akabari wahe ahabwa ayo mahigwe urumva rero ugacu usanga abakuze ikirwa sanga nibo bize nibo bashoboye kwiteza imbere mbwa ugasanga umukenyezi agumye hahandi kwereka inta mahigwe yaronse yikwiga aronse amahigwe yikwiga nkuko waruvuze yikwiga ngasanga agiye mu mashure abayabaye
umve rero turaho bari babona kame mico gihe batanguye kururonka akajyo ko kwiga bagashobora kubashira mu mashure nderabigisha arizo ecole normale urumva ko kame bari bashobora kubona ko umukenyezi abaye umwigisha burya hari ikintu kiraruta umugabo ari wabaye umukenyezi ari wabaye umwigisha na umugabo abaye umwigisha umugabo abaye umwigisha burya ngira amasomo atanga sico kimwe nkayo umwigisha ari umukenyezi nishi za ivari ecole normale zibari mo ari ecole normale des filles kasanga ziri hehe gite ga hehe ariko umukenyezi ashobora byinshi cyane aba ingenieur nkubu nibo twari dukeneye kubona benshi b'abakobwa b'abakenyezi twari dukeneye kubona abaganga bo barahari deja ariko ukuntu no umutambukanye w'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga amajambo nkayo ariwe yarakwiye kuba avugira abandi kuko wewe hari we ngira rumva ko yarahashitse ariko ari umukenyezi agwanira agateka kiwe buri munsi ari ku nkoni ari kuki izo nkoni wewe mbego bo acazakira avuga ko no mutambukanye w'umukuru w'igihugu yabivuze yewe ngira ni ibinyene nkwiye
uvuze nkabo bari hasi nyene nibaza yuko ari bimwe ucuvuga uti hariho nk'abagabo chovuga ati mwabyumvise acabwenda kugira umugabo we mugore wiwe ati wabyumvise wewe wagomba kuja mu bintu byo kwitoza wagomba kuja muri politique icaraho
none Jozi hariho iterambere ariko hariho n'iterambere rirama ariko twese twifuza tumbirize ico umukenyezi Juliette nije imbere avuga kuri iryo terambere rirama
justement pour le développement durable la femme est au cœur de ce développement durable.
Kuki terambere rirama umukenyezi abifisemo uruhara rudasanzwe umukenyezi akenshi niwe abishaho umuryango kandi terambere rirama rihera mu rugo mu gihe urugo rumwe ruguwe neza no mu gihe ubwo ibintu bigenda neza nico gituma ari uguha agaciro ibikorwa by'umukenyezi ni muri ubwo buryo tubona ibintu bihinduka mu gihugu igikenewe rero ni guha ikibanza kibereye umukenyezi hamwe n'abakiri bato kuko iyo utitayeho umukenyezi ngo umufashe kwiteza imbere bigira n'ingaruka mbi ku bakiri bato
lorsqu'on développe pas la femme on développe pas les enfants.
Ikiganiro yaga mukenyezi twabateguriye ningaha kiciye kigarukira mwumvise ko hakwiye imigambi izi hagaciro umukenyezi kugira yumve ko nawe afise ico aterera mu iterambere ry'igihugu hako yamarindiriye ko bikogwa nabandi yumve ko ataho yimiriwe mu bisata byose byego ubuzima bw'igihugu abagore bakaronswa ubuzi bakaronswa amabanga mu gihe babishoboye ico kimwe nk'abagabo ngire ko nshimira abagize ico batuyagira umfaso ni Juliette Ninjibere harongoye ishira hamwe kirukize hamwe n'umushakashatsi mu bijanye n'iterambere ridakumira Dr. Pascal Niyonkuru
Nanje Josie sinoreka gushimira namwe mwese mwari ko muradutega yompi shimire kandi na Jospin Nduwimana yadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabibutse ko kino kiganiro mugitegurirwa na Radio Inzamba ifatikanije na Television Renaissance mukaba mwagishikirijwe na jewe nyine Olivia Gakima umumenyesha makuru wa Television Renaissance ifatikanije na Josine Kaze umumenyesha makuru wa Radio Inzamba naho ubutaha
cari kiganiro yaga mukenyezi mutegurirwa na Radio Inzamba ifadikanije na Television Renaissance.